Imbere ko dusenga nashaka nsome ijambo ry'Imana nkuye mu cete cyandikiwe Timoteyo Timoteyo wa mbere gice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere kumbure guhera ku murongo wa mbere igice cyose mbere kusikirekire hano muri Timoteyo wa mbere gice cya kabiri Pawulo aravuga amajambo y'igiciro ayabwira abo mu gihe ciwe nibaza yuko ivyari byiza kuri bo ni byiza kandi kuri twebwe kuko yari umuntu w'Imana yarongorwa namwe mu yera ntiyavuze ibyo yigeneye ariko nkuko tumaze kubivuga inshuro nyinshi ivyo Imana yamuhaye canke ivyo mwami yamuhaye yarashobeye kubibwira abandi haranditswe hano muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere irya mbere n'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana kandi cyane cyane abami n'abashyizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereze twubaha Imana turi nyankamugayo rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu murongo wa kane igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri murongo wa gatanu kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ni Yesu Kristo ni Kristo Yesu yitanze ku incungu ya bose kandi ibyo bishingirwa intahe mu bihe byavyo murongo w'indwi nico nashiriweho kuba umusiguzi n'intumwa mvuze ukuri si mbeshe n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ivy'ukuri murongo w'umunani nuko ndagomba ko abagabo basenga bose bataritse amaboko yera bataratse batagira ibihari kandi abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye bagendane isoni badahugumba kandi badashadisha gutsiba umushatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa impuzu z'igiciro kinini ngo w'icumi ariko bashadisha ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana ngo wa cumi na rimwe umugore yige atekereje agamburuka rwose mugacura kabiri ariko sinkundira umugore yuko yigisha cyangwa ko aganza umugabo ariko atekereze ariko atekereze mugacura gatatu kuko Adamu ariwe yabanje kuremwa hanyuma Eva kandi Adamu siwe yahenzwe ariko umugore niwe yahenzwe agwa mu bicumuro umurongo wa cumi na gatanu yamara n'igihe bazoba barabyaye bazoshobora gukizwa nibashishikara kwizera no kugira urukundo no kwezwa bifatanye no kudahugumba gusa hano rino jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana Pawulo ntiyari kamera nk'udusiga amavuta hano oya ariko ikintu cyose yacise izina ryacyo kubera ko yahamagawe kandi agatorwa kugira ngo abe umwigisha w'abanyamahanga umuvugabutumwa azanire ijambo abantu kandi byabaye ngombwa ko avuga ukuri nk'uko nawe yari yaguhawe n'Imana niyitayeho kubivuga gusa oya ahubwo yashatse yuko bino bintu bishigwa mu ngiro canke ko bikogwa nk'uko Imana ibona ko ari vyiza nenda bakunda rwasiki bacu nibaza yuko twebwe abumvise ijambo ry'Imana ntidutsitara ku ijambo ry'Imana canke ngo dutsitare ku butumwa bwose twabwiwe. Ariko turashimira Imana kubona yaravuganye natwe, yaravuze guti ikavugana natwe mu buntu bwayo, na cyane cyane mu minsi yacu, aho imwemu ya kino gihe yagiye hejuru kandi gwisha benshi. Ariko abashaka vy'ukuri kugenda bagororotse, bashaka kuba ubuzima buhimbara Imana, bazoca iruhande y'ibintu byose barengana, bazogumya gusa ijambo ry'Imana mu mitima yabo, bazogumya ry'Imana ryongere mu mitima yabo, bazogumya ijambo ryabo muri ijambo ry'Imana muri mu mpemu yabo, mu byumviro byabo. Imana nidufashe kugira ngo twiyubare kandi tugume duhanze amaso ijambo, duhanga amaso iyo tugiye kumva, kandi byose tuvyakire, tubifate nk'ama kandi tuvyizere. Muri icyo gihe bakundwa, tuzoca duhabwa n'Imana ivyaduteguriye. Turashimira Imana no kubwaya masaha duhejeje, no kubw'abakize ingwara kubw'ubuntu. Ndishobora kubura gushima no guhimbaza Imana, no kwifuza yuko ijambo ryayo riba kuriba rija imbere, izina ryayo rihabwa icyubahiro kandi rishimwe. Duhaguruke kandi dusengere hamwe, maze dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye bivuye mu mitima, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera ryamaririzima. Ijambo ryawe ryera kandi igiciro ryamaririzima. Turazi ko ijuru n'isibizokurwaho, ariko amajambo yawe azohoraho. Icyo azokora gusa azoshika. Buri jambo ryose wavuze, buri sezerano wasezeranye rizoshika. Mwami, bivuye mitima yacu, turagushimiye kubona twemereye gukoranira hamwe uyu munsi hano, kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe, kugira ngo dushobore guca bugufi munsi ijambo ryawe, kandi twitware Mwami nk'uko tubwirizwa kwitwara nk'abantu bawe. Nungirira ubuntu Mwami, Mwami mu buzima bwanjye nabwo nyine, kumuri ibintu byose ntibimeze nk'uko byabwirizwa kuba, ariko nungirira ubuntu, kandi twese tugirira ubuntu Mwami, kugira ngo dushobore kuza imbere yawe kandi duhagarara imbere yawe Mwami nk'uko ushaka yuko tuba. Twitware neza Mwami, turagusaba ivuye mu mitima yacu, kugira ngo tugirire imbabazi muri kano kanya, kandi ukomeze kuvugana natwe Mwami. Turaguhimbaje, turaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Reka twicare. Mwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe, kuko dufite bino vyizigiro kandi naya n'ubushizi bw'amanga, ko umunsi umwe tuzuja mu bwiza bwo mu ijuru. Kubera ko tubishaka, ariko kubera ko umwami ariyo ngingo yafashe ngo bizogende uko, kandi kubera ko yaduhamagaye, yatugiriye ubuntu kandi yaduhaye ubugingo budashira. Kwa gatatu shize twese twaranezerewe bivuye mu mitima, kandi turabishimira Imana kubona yaraduhezagiye. Na mwebwe ni bazwa ko vyagenze, mwarahezagiye kuwi wingu heze nari mu Buswise, habaye nko muhiri wanje hagira kabiri. Imana yarongeye gukoranya abantu. Akenshi nituba tumerewe nk'uko twari twifuza kumeregwa. Mukuru wanje yambwiye uno munsi ati, utegerezwa kuba ufise urukoba rukomeye cyangwa ikintu nk'ico. Nibajije yuko byari bikwiye ko nkora nk'uko Yohana yakoze. We yambaye rushato rw'ingamiya hanyuma acarigira. Yarakozwe ko n'abamuneguye bose byose vyamugwako, hanyuma bigaca bimuhurirako. Ariko rero yarafite ikintu kimukingira, kimukikije. Ariko murazi neza yuko ibintu burya ntibidukora ko inyuma, ahubwo bidukora ko imbere. Kandi ibyo dukeneye ni ubushobozi buri ibwina muri twebwe, bushobora guhangana n'ibyo bintu byose biduhurira ko biturwanya. Akenshi ntitwibaza ko abavugishwa n'Imana bose n'intumwa, mbere n'umwami wenyine ubwiwe, baciye mu ngorane nyinshi kandi barabagwanije cyane. twebwe rero dushya twe twishakira inzira yoroshe inzira nziza ko ibintu byose bidukundira bikagenda neza abantu bose tukifuza yuko abantu bose batuvuga neza umwami yaravuze ngo muzo wa mugoye ni wavuga neza kuko nivyo bakoreye abavugishwa b'ibinyoma kandi dushaka kuba abavugishwa b'ibinyoma dutegerezwa rero kwemera yuko ibintu bigenda nk'uko umwami yabivuze murazi akenshi akenshi turafise ukuntu tubona ibintu ibintu tukabikata tukabigira nk'uko dushaka uko twibaza ko ibintu bikiye kugenda ngo nitwe twabyikoreye dukene ko bigenda kunyene biravuga yuko Mose yakoze byose bihuje n'icyitegererezo Imana yari yamweretse niko byanditswe kandi ntegerezwa kuvimenyereza nkamenyera yuko ibintu ntibibwirizwa kugenda nk'uko twe tubishaka ariko bitizwa kugenda nk'uko Imana ibishaka murazi neza yuko yabatwari Imana byose tuba twabikoze neza nta mugwanizi yobayo nta cyaha nta ngwara nta mibabaro yabatwari Imana emwe byose byoba ari byiza mu munezero nibyo twumva abantu bavuga hano hariya kubera ko twidoga twama twidoga yuko ngo ibintu ntibigenda neza ibintu byose tukabyagiriza Imana byose tukabiremeka Imana tugatunga urutoki Imana tutaduduriye ko yuko ititwararika ibintu byose neza ariko ndabasabye nimuhagarika imitima Imana yacu iri ku kivi iri kirakora kandi byose birayumvira imbijoro rikeneye kudutwikira satana akagera kudutera ubwoba tunezererwa insinzi Imana iracyari ku kivi iri kirakora twebwe twibwiza kwishimira kandi icyo gikorwa cyacu kubikora atari igihe gusaba bidusabye ariko tubikora n'imitima yacu yose murazi yuko tutigera tuba duhagijwe nuko twakijijwe dukeneye yuko no ku bandi ariko bimera kumubengo ntiduhagijwe kubona twaramenye Imana umengo ntibiduhagije dukeneye ko n'abandi nabo nyene bayimenya ntitwumva ko biduhagije kubona twarahawe uguhishurwa k'ukuri dukeneye ko n'abandi bakumva bavyakire kandi bizere kuno kuri kw'Imana kandi kugira ngo bibiliya icike kuri bo igitabo cy'Imana kizima icyo bashobora kukuramo inkomezi inyigisho ibyo bafasha inkomezi ni ukuvuga ibyo dukeneye byose niyumvira ku kibazo kimwe iyo abatizera cyane abantu bakimenya bino bintu ariko bwa mbere baje mu gikorane biga baba biteze iki hanyuma nca ndibaza nta n'umwe muri twebwe ashobora gukoresha ikoraniro rikomeye cyane cyangwa akavuga ibintu byinshi twebwe ntidufise ibikwiye kugira ngo dushobore kubikora igihagararo bibiliya idusaba kuba dufise nk'uko nako tubyifuza n'imitima yacu yose nacyo nyine nacyo dufise rero duca twibaza niba hari umuntu kumbure adahora kumure ko hari abantu bava hano bababaye batanu cyo bari bakeneye ariko turaririmba hari indirimbo duhora turirimba tukongera tukabyatura n'imitima yacu yose tukavuga tuti Yesu nta rimwe yigira akora ibintu nabi abidukorera neza ibihe byose ijambo umwami wacu yavuze ku bijyanye na Yohana Umubatiza igihe bamubaza bati igihe yabaza ati mwagiye kuri abandi mutwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 harimwo igishinga nahe cyiza cyane mwagiye kuri abande umuntu afise ikoro yahindukije inyuma umwigisha muri teolojiya mbega mwagiye kuri abande mbega mwagiye kuraba umuntu aguma atagira amaragamo uburagamo aguma ava hajya hariya yambaye impuzu z'inyambara abami mbega mwagiye kuraba umuntu yambaye inyambara abami mwagiye kuri abande muntu ameze gute ntiyari umwami ntiyarindiriye inyishu we nyine acyatanga inyishu acyavuga ati mwagiye kuraba uvugishwa n'Imana ego ndabibabwiye mbere aruta uvugishwa n'Imana acyarabigisha ababwira ku byabaye haravuga ati ujya mugabo Yesaya yavuze ko Yesaya niwe yabivuze Yesaya yavuze ati murabona Imana yamifata abantu abantu kumbure batize byinshi ariko bari abantu bimvuga kuri Imana ashobora kuvuga ku ifise uko niko Imana ifata ibintu kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yihayagiza ariko Imana bari ihabwa icyubahiro cyose ntiyigeze ifata abantu bakomeye cyane bavugwa neza abantu bavugwa neza cyane bakomakomeye bamwe bamwe ntitwari tuzi n'ibyabo ntitwari tuzi iyo bava wasanga abantu atabintu byinshi abantu babavuze ko ariko bo bari bafite byinshi bavuga ku Mana nibaza yuko icyo ari cyo kintu cya ngombwa gikenewe twasomeye hamwe ijambo n'ijambo dushitsa gake cyane hano hantu turishitsa gake hano hantu haravugwa hano yuko tubwirizwa gusengera no kwingingira abantu bose kandi tukabishimira Imana ku bantu bose tukabashimira Imana kandi na cyane cyane abami n'abashyizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo rwose tube ivuga kuri ninde asengera abahambaye abakomeye bafite amabanga akomakomeye ninde abasengera ninde abibuka imbere y'Imana akabibuka afite umutima w'imvuga kuri atari gupfa kubikora kukuzi ko babivuze ariko akabikora neza kubera ko ariko Imana ibishaka kubera ko biri mu bigize ubuzima bw'uwizera kugira ngo dusengere abantu bafite amabanga bajejwe bakomakomeye tubazana imbere y'inyonga z'Imana mu masengesho aho ngeza kwibuka abizera bamaze imyaka myinshi basenga nimba hari igihugu basengera basengera Isirayeli gusa kumbure n'abanyagihugu bandi ariko ntibasengera abategetsi ariko hano n'umurongo wo muri Bibiliya nk'iyindi yose nicyo gituma dutegerezwa kubifata nkama mu mitima yacu murazi yuko iyo umuntu agukangiriye twese turihuta guhana abandi guhanura abandi ariko kumbure ko bitari bikenewe ko tubibwigwa yaba twahora tubasengera mbere nibaza yuko ibintu bimwe bimwe tubirekera umwansi cyangwa tukabirekera abandi bantu maze tukazanira bike Imana twabwirizwa kwizanira byose mu bigize ubuzima bwa hano ku isi kugira ngo ishobore kurongora imitima y'abantu turazi yuko nimba nkudeje kumva yuko umushinga ntaye begin yatanze imihoho turababara cyane ku rundi ruhande yariwe mushikiranganje wa mbere wo mu Bisirayeli niwe yavuze ngo sinzigera ntego kuboko nsegerereza umudagi kandi bajya abantu bakishijwe mu bintu byinshi cyane bibabaje bujya bwo kubwaca mu bintu byinshi bibabaje kandi abantu bose bamaze kuja muri Isirayeli mu ngendo muri Isirayeli ntibabuze kubona yuko umwe ndata Godna nawe nyene yaciye mu bihe bigoye cyane kumure ko takibanza bifise hano ariko agifise imyaka 15 byabaye ngombwa yuko atanga mushikiwe bwite kugira ngo aturigwe bamugire umunyota kandi icyo ivyo bisigura kandi ivyo yabikoze abasoda b'abanazi bamushize ku inkoho bamuramishije ku inkoho kandi icyo ivyo bisigura kuri uwo muntu ntanwe ashobora kubyibaza yari afise gitabara nta vyizigiro yafise yari ahantu haguye cyane nta kuntu yabona bishobora kugenda neza ngo abivemo ujya muntu twese kumbure jewe ahanini jewe sinzi ariko yaravuze ati mwenda za Frank naragwanye n'Imana nongera ngwana n'abadagi turanigana ati naravuganye nabi n'umugore wanje twaravuganye nabi cyane aravuga ati umunsi umwe ati hari ijambo nigeze kuvuga n'iminwa yanjye ndavuga nti Magda mbega ibi bintu tuzobigumiza mu mitima yacu gushika ryari byadushikiye ati ibi bintu bizotwica ibyina muri twebwe bizotwonona muri twebwe bizotugirira nabi ibyo twaciyemo harongera aravuga ati acaravuga ati ibyo bintu dushobora kubyibagira umugore aramubwira ati ibi bintu twoshobora kubyibagira ngo bishoboke ati ati cyo twokora gusa twobababarira abo bantu babidukoreye uyu mugabo acarambwira ati mwereza Frank ati kuva icyo gihe ati hari ikintu gishasha cinje mu mutima wanje no mu bugingo bwanje ati ubu numva nshobora gukunda buri mudagi wese n'abandi bantu bose ati ndumva nshobora kubakunda muri jewe ati kandi ubu isigaye mbona ibintu mu buryo butandukanye nuko naho ndabibona kera mushinga nta begini wewe ntiyigeze ashobora imana ntiyigeze ashobora kumucisha mu ibyo bintu umuntu yaciyemo kumbure ko yaciye mu bintu byinshi igihe yari mu Burusiya mu nyuma hano mu Budage aca mu bintu byinshi yaragize umwanya wo kuvyiyumvira ko cyane igihe yari muri Amerika imbere y'uko agaruka ariko turamwifuriza n'imitima yacu yose yuko ibyo bintu bimuvamo akabiterera kure rero ntituzi kigiye kuba ariko ikintu tuzi tudakekeranya ugomba kw'Imana niko kuzokoreka niba mu bandi bantu bose mu bandi mahanga yose niba tudafite ibyizigiro by'ukuntu ibintu biri kuberagenda kuri Israeli hoho turafise ibyizigiro byinshi mu Mana kandi turizige yuko bajya abantu turizige yuko umwami azobananya inzira yaciye ku bwabo mbega nivyo cyangwa sivyo yamara niko biri kuberagenda umuntu adakunda Israeli ubye ntakunda n'Imana ibyo ni ibintu tuzi neza nta muntu akeneye kwigaragara ku ibyo bintu mvuze turashobora kuvuga tuti ukunda Imana abwirizwa no gukunda Abisirayeli ibyo ntabwo bisa bisana na politiki ariko ivyo nukubaha Imana yahisemwo Aburahamu yatoranije Aburahamu Isaka na Yakobo hanyuma itora ya miryango 12 baca barabone baravuka Abisirayeli bababonetse gutyo iyo ari ingingo y'Imana kandi utubaha icyo kintu ntaba yubaha Imana kandi ntaba atinya Imana abashizi abayiringanije n'Imana kandi aho ntibishobora kugenda neza nta kintu gishobora kuvamo oya turubaha umuhamagaro turubaha gutoranywa turubaha isezerano Imana yasezeranye kandi yararirinze iryo sezerano kandi tubabishimiye haravugwa hano muri Timoteo wa mbere gica kabiri murongo gatatu ngo ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu murongo wa kane igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ivy'ukuri bagashika kukumenya ivy'ukuri nico cifuzo c'Imana niko kugomba kw'Imana yamara n'igihe dusenga muri rya sengesho data twese ngo kugomba kwawe nigukoreke abenshi ntibemere kugomba kw'Imana kandi ntibitaye kugomba kw'Imana ariko bakurikira inzira zabo hariho rero akarorero mu isezerano rya kera akarorero tubona mu isezerano rya kera nabisomye uno munsi muri Samueli kubivuga kuri Samueli na Sauli ni gice gitangaje Sauli yahawe igikorwa kandi yagikoze nk'uko yabwirizwa kugikora maze Uhoraho aca mukura ku ngoma kandi mwotangara ariko kumbure ko nicyo gice cyonyine kiri muri Bibiliya aho usanga havugwa ibintu bihushanye kandi bigaragara ijambo kurinda ukabona ibintu birahushanye kandi ntabibabwiye mwona bibona musomye mwitonze ico gice mwobona ko ari ibintu bihushanye ariko novuga yuko atabihushanye bihari ariko reka ndabibasomere haravugwa hano muri Samuel wa mbere igice cya 15 umurongo wa 29 erega inye nkomezi y'Abisirayeli ntibesha kandi ntiyirimbura kuko atari umuntu ngo ize yirimbure. Ubu rero nimwumve umurongo w'icumi maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti ndicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yamvuye ko akanka gukora ivyo namubariye. Maze Samweli ararakara akeshi joro atakambira Uhoraho. Ya keshi joro atakambira Uhoraho. Hano turatandukanya muvyo turatandukanya ibintu byo twasomye. Ku ruhande rumwe turabona yuko ivyo Imana yari yavuze, ivyo Imana yari yategetse, ibiri mu mugambi wayo w'agakiza ntishobora kuvyicuza, ntibishobora gukurwaho. Imana ibihagazeho ibihe byose, ibihe bidashira. Hano ku byabaye kuri Sawuli ntiyabaye ingingo y'Imana, si Imana yafashe ino ngingo, ariko abantu nibo bari batoye Sawuli ngo ababere umwami. Baje kuraba Samweli muri Samweli wa mbere 18:4 baramubwira bati Samweli urabona urashaje kandi abahungu bawe ntibagendera mu nzira zawe n'ibindi n'ibindi, dushaka yuko utwimikira umwami, uduha umwami nk'uko yandi mahanga ameze, nk'uko abandi yandi mahanga afise abami. Rero aha rero singingo yavuye ku singingo Imana yifatiye, si Imana yabihisemo n'abantu babyihitiyemo, maze Imana ikipfa kwemera ibwira Samuel iti bahe umwami Sawuli ababere umwami. Acatanga ikigereranyo cy'igisaka cy'amahwa murazi mwese ibyanditswe. Ibyo rero mubitahure neza, iyo Imana ivuze ijambo, iyo Imana ifashe ingingo ntishobora kwisubirako ku ngingo yafashe. Ariko ibikoze nk'uko byagenze ngaha kuri Sawuli canke ku byabaye kuri Balamu canke mu bindi bintu byabaye, iyo abantu bagiye bakiseka ku ruhome bagaseka imitwe ku mpome, kiriya gihe Uhoraho yari yabwiye Balamu ati ntugende, hano Imana yarabyemeye kandi turabona yuko yahavuye ibyicuza mu nyuma. Yaremereye Balamu aragenda. Nimunkundire ndabibabwira uno munsi, harabaho kugomba ko kurekerana kw'Imana, kandi kugomba ko kurekerana kw'Imana ntihazigera haba ko umugisha wuzuye w'Imana ishobora byose. Nicyo gituma ijambo ryo mu Baroma 12 rivuga ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba n'ibyo byiza bishimwa bitunganye rwose, atari ukugomba kw'Imana ko kurekerana, ariko ukugomba kw'Imana gutunganye kandi kwishimisha. Aho niho nasomye muri kino gice uno munsi ibintu byari bishasha kuri jewe. Mbere na Samweli we yari umuntu w'umunyamahoro mu bantu b'abanyamahoro babayeho, abantu b'Imana b'abanyamahoro babayeho, umuntu yari ameze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Yari umuntu yavuye mu masengesho, turazi yuko babanje gusenga kugira ngo ashobore kuvuka. Yari umuntu kuko turazi twese isengesho rya mama wiwe n'inyishu yaronse. Yari umuntu Samweli yari umuntu yashikaniwe Imana, yashikaniwe Uhoraho. nyamara urabye ibintu gutya ijyamana nyene yavuze ngo ntuze wice yararavye umuntu nka Samweli ujya muntu w'agaciro nakundi kuntu wo bivuga Samweli yari umuntu adasanzwe w'infura w'intore umuntu mwiza cyane murazi ibyo yakoze reka ndabibasomere mbega ndamaze kubabwira aho hantu reka ndababwire ni muri Samweli wa mbere 15 umurongo wa 32 maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki nuko Agagi azahari araramanga aravuga ati nukuri idamba ry'urupfu rirashize maze Samweli aramubwira ati nkuko inkota yawe yagira abagore imbura niko na nyoko abaye imbura mu bandi bagore nuko Samweli amuhimbagurira imbere y'Uhoraho i Gilugali. Ibi bintu ndamaze kubisoma ariko byambabaje. Uyu Samweli no muntu mwiza uwo twibaza yuko yari umuntu w'umunyamahoro akora ibintu neza gusa biciye muri we uburake bw'Uhoraho bwarashyitse ku muntu maze akora ibintu atopfuye akoze wenyine yari ingingo yari kwifatira. Reka tubane dusome hano ku 34 maze Samweli aja i Rama Sawuli nawe araduga ataha imuhira iwe i Gibeya. Samweli ntiyagiye kuraba Sawuli gushika ku munsi w'urupfu rwiwe kuko Samweli yagumaririra Sawuli kubera ko Uhoraho yari yicujije kubona yaremereye yuko Sawuli aba umwami wa Isirayeli. Turabona tugereranije bino bintu byose kandi birakwiye yuko tubishimangira ko urindi rimwe itandukaniro riri hagati y'ibyo abantu basaba Imana n'ibyo bemera gukora mu kugomba kw'Imana mu kwemera ukugomba kwayo gushitse. Ibintu byose bihabwa umugisha kuva mu ntango gushaka ku iherezo bibwirizwa kuba biri mu kugomba gushitse kw'Imana. Ibintu byose bitari mu kugomba kw'Imana ntibishobora guhabwa umugisha kandi ntibizigera biba gushaka ku iherezo. Hano rero birakwiye ko dushimangira ko Sawuli ntiyatawe burundu n'Imana ariko yanswe yuko aba umwami yaranswe ko aba umwami. Ibi navyo ni ibintu vya ngombwa cyane kandi bibasomere ni mu murongo wa 26. Samweli yishura Sawuli ate kansubira nayo nawe ko wanse ijambo ry'Uhoraho itegeko ry'Uhoraho nawe yanse kuba umwami w'Abisirayeli kugira ngo ntuzwe kuba umwami w'Abisirayeli. Ibi ni ibintu bya nkenerwa cyane kugira ngo ibintu byose bigende ku murongo kuko Samweli yari yavugishijwe aravuga tejo nk'aya mango uzoba uri kumwe nanje. Mwese murazi ubwo buvugishwa ni ukuvuga yuko hano tubwirizwa guhatora icigwa igihano yaronse cyavuye ku kutumvira ijambo ry'Imana kandi turashobora kuvuga ubwo nyine tukavuga tuti bose atawuvuyemo abakeneye kugira icyo bakoze cyangwa bagenewe kwigira ikintu runaka mu gihe Imana itabageneye gukora icyo kintu bitewe butebuke bazogira ingorane ntibazoshobora guhagarara kutumvira kwabo ntibazoshobora guhisha ukutumvira kwabo hano ku murongo wa 33 kumbure 22 haranditswe ngo 22 haranditswe ngo Samuel aramwishura ati mbego rahimbagwa n'ibimazi byoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure by'imfizi z'intama. Turemeranya na bino bintu kandi twese twonezerwa hamwe kino gice cyo garukira hano kuko bira hari bintu cerekana igice cya mbere ivyo reka tubisohoke mu gatoyi ariko muri kano kanya ni nk'inkoni nini hano ku murongo wa 33 aravuga ngo ubugararizi aricyo kimwe n'icyacu ubupfumu kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana ko wanse ijambo ry'Uhoraho nawe yanse kuba ku ngoma. Aha ni ibintu bitangura gukomerera. Hari iminsi cumi hari ibintu byabaye ngaha mu nzu tubangikanye umugabo umwe yagirije uwundi bose uko ari babiri bagirizanya yuko umwe wese ari umusuma bose uko ari babiri n'abizera umwe akagiriza uwundi yuko ari umusuma ijambo umusuma ntiryavuzwe ariko bavuga yuko hari ibintu byibwe kubera ko ibyo bintu mfite icyo ndabizi ko nashatse kumera nk'ubajya hagati ubwo nyine cyambwira uwo musore ndamubwira ibintu ntari bwigere nkora mu buzima bwanje hanyuma hari ibintu ndamubwiye bimwe ku byabaye kuko jewe nari ndabizi kurusha ibyo yari yabwiwe n'abandi mbanza ndamubwira nti ni wewe musuma aruta abandi bose ari ngaha niwe uruta abandi basuma bose acarandaba ntiyaronka n'icyo asubizamwo ntiyaronse nayakira nayamira ntiyaronse icyo avuga ndamubwira nti wewe warivye Imana aho rero acaramenya ibintu bigenda bigana ndamubwira nti gushika uno munsi ntiwama ugumana ikigira cumi cy'umwami kandi wama wivye Imana kandi ubikora uko uratwenga ubu rero uri kurashavurira umuntu kumbure yakwivye udufaranga dukeyi kandi ibyo yabikora yibaza ko ariko arakora neza kuko narinzi uko afata ibintu kandi abo ko ari babiri nabo gutsindwa ariko ndabivuze ari nko gutanga akarorero akenshi turashobora gufata uwundi tukamufata mu izosi tukamusumira tukamubwira tuti ngumviriza sinkakumwe byahora bigenda kera tukamubwira tuti umviriza sinkakumwe kera byahora bimeze kumbure akenshi turagiteba ko ndutahure twebwe ubwacu ingene dusa imbere y'Imana ukavuga abantu utazi ingene usa imbere y'Imana murazi hano haranditswe ngo kuko ubugararije ari cyo kimwe n'icyacu ubupfumu aha rero muri wizera arashobora guca avuga ngo none cewe muri he n'ubupfumu ukutumvira kwawe n'ukutumvira kwanje n'ubupfumu ni nk'ubupfumu ukutumvira kwawe n'ukutumvira kwanje niyo ngorane ntidukwiye kwirwa tubaza kuraba umupfumu canke umunyamareba canke uwundi muntu umunyamareba oya nibikenewe ko twaza tubaza kuraba umunyamareba kugira ngo byitwe ko twakoze uburozi canke ubupfumu imbere y'inyonga z'Imana ariko ukutumvira kwawe n'ukutumvira kwanje ku ijambo ry'Imana bidushira munsi y'umuvumo kandi ibi nivyo bintu tubwirizwa kumenya tukabimenya neza haravuga kandi ngo kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwa mana kuba ntagondwa ego twovuga tuti birakwiye yuko tubishimangira ko twebwe rero nkaba twebwe rero nk'abavyeyi twarabonye igihe abana bacu bagera aho bagamika amazosi bagakora ibyo bishakiye bakababa ntagondwa twese ibyo twarabiciyemo mu kurera abana rero aho hantu niho biba bikenewe yuko tubafasha kuko abana ntibatahura bo nyine ubwabo yuko uko kuba ntagondwa bikwiye yuko bikugwa uko kuba ntagondwa gukwiye kuvaho uno munsi ni wewe na jewe si Sawuli ndababwije ukuri si Sawuli ni wewe na jewe ariko biranditswe muri Timoteo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 16 niba ntihenze kandi tungi byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugoroka kugira ngo umuntu w'Imana bushitse afite ibintu byose ngo akore kigwa cyiza cyose kuba ntagondwa iri ni jambo kuba ntagondwa ubugarariji bwose bugwanya kugomba kw'Imana kandi uri mu bugarariji ntashobora kuba mugomba kw'Imana kandi nico gituma mu mitima yacu harimo icifuzo gikomeye ubwa mbere ko tumenye kugomba kw'Imana gushitse mu bintu byose ariko kandi n'ikintu kigoye cyane birakwiye yuko tuba twiteguye kugushira mu ngiro imbere yuko tuguhishurirwa imbere ko dusaba ko tuguhishurirwa umuntu atarahishurirwa ugomba kw'Imana kandi atagushira mu ngiro umuntu ushobora kugushira mu ngiro uyo oye ibintu byo bizogenda neza kurusha abantu bamenye kugomba kw'Imana ariko bakaguma mu bugarariji batagushira mu ngiro kubari ugusenga ibishushanyo canke ibigirwa mana ego no vwira umuntu nti nimba umuntu akeneye kubona ibyo gusenga ibigirwa mana naje mu Buhindi canke agende muri agende kuragwa rusengero rukomeye mu manuko bw'Buhindi hanyuma cagende imasherai azocamenya ibyo ari byo gusenga ibishushanyo oya ntibikeneye ko twa murafata indege ntibikeneye ko murafata indege ntimukeneye kwirirwa murari amafaranga oya ntibikeneye yuko wirigura ava mu gisagara urimwo kumbure ko ntibikeneye kuva no mu nzu urimwo kumbure ko bidakeneye yuko twebwe ubwaje ngo twikubite ugikiriza ngo tuvuge ngo mana yo kwizigirwa uri mwijuru mbega none ubona meze gute imbere yawe byukuri mbega umbona gute ga mana yo kwizigirwa iyo uri mwijuru umbona gute mbega uwonjira urubanza rumeze gute ga mana ndababwire turihagarara ko mu mitima dufite imitima ikomanta ariko burya hari abantu bake bemera bagahubugwa namwe mu Imana abenshi ntibumva binabababaje mu mitima yabo kuri bo babona yuko isi imeze neza kuri bo babona ko byose bimeze neza bakundwa isi ntimeze neza isi si nziza kandi ibintu byose nibiko bigenda neza ku isi umwami akeneye kutwigisha muri kano kanya kugira ngo dutahure yuko kumvira ijambo ryiwe n'ivyo adutegeka ko biruta gutanga ibimazi byo koswa n'ibindi bimazi nivyo vyiza haravugwa ngaha muri Samueli wa mbere 25:22 ngo mbe guhora himbarwa n'ibimazi vyoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye Samueli wa mbere 25:22 Hano naho turabona ijambo kumvira cyangwa guhimbara Imana ngo uri umwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve. Aha turabona yuko ari ibyo kwemegwa, ibyo guhimbara Imana, kwemegwa n'Imana. Pawulo aravuga mu Bigalatiya igice cya mirongo ngo w'icumi ngo mbega nishimwe ry'abantu ngomba hamwe iyo mba nkinezereza abantu simba n'umugurano wa Kristo. Rero guhimbara Imana bisigura kuvuga ego ibwina mu mutima wawe no mu mutima wanje, tukavuga ego ku ijambo ryayo no kuvikora no kubyarutegetse kubyategetse kuby'Imana yategetse. Kwemera bivuye mu mutima, kwemera iby'Imana bivuye mu mutima, atari ibyo gusa ariko kandi kumva ko dushaka gukora ibyo yatubwiye kandi ibyo yavuze ntibigoye kuri abo bose biteguye gukora ukugomba kwayo. Kandi rero hari ijambo ryiza riri mu isezerano rishasha, abo bose bakuri kigomba kw'Imana bakagushira mu ngiro barabatijwe umubatizo wa Yohana. Kijya gihe nivyo byasabwa kugira ngo inzira y'Uhoraho ishobore gutegurwa, inzira y'umwami ishobore gutegurwa. Kandi nibaza yuko buri gihe iyo Imana igize ikivuga kandi kikavuga abantu baba bafise akaryo ko kwemera icyo kintu, gutyo rero iyo bacemeye bagakora nk'uko kivuze baba batsindanishijwe imbere y'Imana. Atari mu bikorwa byacu, atari mu byo dukora, aho niho rero duca twiyagiriza, tukiyagiriza twebwe ubwacu, tukongera tukagira ibyo dupfa n'amadini yose n'amashengero yose yitwa ngo ni ya Gikristo. Umwe wese agerageza gukorera Imana ejo ku mugoroba, bose bagerageza gukorera Imana. Nari nicaranye n'abantu bakeyi b'ababanyi, umubanyi arambarira ati mushinga nawe Frank, biragaragara yuko umwe wese bivanye n'uko yizera, tutaravye uko yizera, niba yizera azokizwa. Reka ndababwire nace ndamubwira nti mupfaso ntisiko bimeze, ibyo bivuze sivyo. Niba umuntu yoshobora gukiza kubera ko yizera ibi cyangwa ibiriya cyangwa ikindi kintu cyangwa icyo cyose, none paradiso yoba ari iki? Mbega none ijuru ryoba rimeze gute? Mu ijuru hoba ibintu bidashobotse abantu baguma baharirira mu ijuru? Oya, ukwizera kwacu gushinze mu Mana no mu majambo yayo, kandi tubwirizwa kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Niba dukeneye guhagarara imbere y'Imana no kuzogaragara imbere yayo, nta bundi buryo bushoboka, nta yindi nzira ishoboka. Gushika uno munsi umuntu wese yizera ibyo akeneye kwizera kandi akibaza yuko azokizwa, ariko ivyo ntibizigera biba. Nuko ndahabonye ni muri Luka igice cindwi umurongo wa 29 ngo kandi abantu bose n'abatoza kuri bumvise Yohana bemegoroka kw'Imana kuko babatijwe na Yohana. Nukuvuga ngo bakurikiye kigomba kw'Imana. Umurongo wa 30 ariko abafarisayo n'abigisha ibyagezwe bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe, bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe. Mbega bikwiye ko nsubiramo n'umurongo wa Bibiliya, Luka igice cy'indwi umurongo wa 29. Ubu rero abantu bari gushobora kuvuga bati twebwe turafise abaherezi, turafise abigisha n'ibindi, mbega twe duhuriye he n'urya mugabo yambara urushato rw'ingamiya? Hano ikibazo ntiyari urya muntu, ingorane ntiyari urya muntu, ikibazo yari imana yamurungitse imana yari yavuze iciye muri we imana ariko irandika inkuru z'agakiza iciye muri we aho ni ibintu byari bihagaze abantu bose bashiba uyu muntu yarungitswe n'imana n'ubutumwa bwavuye ku mana baba bashibuye inama z'imana kandi imana nayo ikibashibura bise byangombwa kwibashibura mbega twasomye iki kubiraba Sauli Sauli yaranswe ko aba umwami kubera ko nawe yari yashibuye ijambo ry'Imana ntiyajyubaha twasomye ibyo bintu nyene hano nivyo dusomye hano aba bantu ntibari babuze kubaha Imana aba bantu barasenga bararirimba barasoma zaburi baratanga amashikano baratanga ibimazi bari bafise ukwezwa n'ivyisabato ariko ivyo vyose ntibari babibuze ariko hari ikintu bari babuze ntibashoboye kumenya igihe cyo kugenderegwa kw'Imana mu gihe cyabo kandi aho niho vyose bihagaze cyari gihe gikomeye kandi minsi turimwo nayo ni minsi dasanzwe uno munsi naho hari umuntu yampamagaye arambaza ati William Branham ninde cha ndabimubwira muri make acaranyishura ngo ngivyo ngo ntacho bimbariye ngivyo numva ntacho ntacho bintwaye ntacho bimbariye kandi murazi nyishu na cyenda muhana cyenda mbwira nijewe bifite icyo bisigura gikomeye cyane nijewe kuri jewe n'ubuntu bukomeye cyane bw'Imana kubona narashoboye kwinjizwa mu nama z'agakiza z'Imana yacu mu gihe cyacu muri kino gihe kandi nta nkeka sinzira yawe kandi sinzira yanje ni nzira y'Imana rero turavye kuri Yohani Umubatiza haravuga ngo azosenera inzira Imana yacu ngo azotegurira inzira Uhoraho niko byagenze mu gihe cyacu bino bintu nyine niko byagenze mu gihe cyacu haraciwe inzira y'Imana yacu kugira ngo abantu b'umwami basohoke bave mu by'Ibaburoni byose kandi nk'uko binabyanditse mu cyete gihanahanwa iby'Ibaburoni bibwirizwa gukugwa muri twebwe mbega none vyomaririka abantu gukora urugendo rurerure bava mu buja Ibaburoni hanyuma bakaza bazanye iby'Ibaburoni bakaza babikuye Ibaburoni bakabizana mu nzira ibyo rero binyibutsa iyo mbonye mwenda ta Alfred Bohr yicaye hajya ni viza cyane nibaza yuko namuzanye hajya n'impaka mu gihe twari hariya ku ruhome rwo kuborogera ko hari Yerusalemu harimwe hari ibitabo byinshi harimwe n'igitabo cyitwa ngo Talmud Babylonien kiya gitabo Talmud Babylonien ndagikunda kimeze neza Talmud do Babylone ni cyiza hari bibiri hari icyitwa ngo Talmud de Jérusalem ni cyitwa Talmud do Babylone murazi iki byo bisigura sinshaka kubitebako bimeze gute hano uno munsi sugusohoka gusa tuva mu madidane y'Ibaburoni mu ndimi zimwe mu z'uburyo bw'imwe mu ariko kandi ni ugukora ku buryo ayo madidane ava muri twebwe dushobore gutahura imvugo y'Imana kandi dushobore gukurikira inzira z'Imana mu kumvira atari uko ntitwige turagira ishusho y'abantu bagororotse kuko ivyo nta muntu byigeze bigirira neza kandi nta n'umuntu byigeze bihagakiza Imana yacu irondera abantu bagendera mu nzira zayo bayizigira bayizera biteguye kumvira biravugwa ku mwami wacu yuko yize kumvira ku bw'imibabaro yaciye mwa abi Filipi 2:8 yaragandutse gushika ku ruvu ku musaraba ukumvira kuruta ibimazi byo koswa guhimbara Imana canke guhimbara Imana kurikura bahimbara Imana nabiteguye kumvira nabiteguye kuyumvira n'abateguye kumvira ijambo ryayo, nabo bose biteguye kumvira ibyo yavuze n'ibyo yadutegetse. Imana iduhezagire kandi bane natwe, amen. Duhaguruke twese hamwe, tuyishimire, twongere tuyishimire twese hamwe, dutwunamike imitwe, tugume mu mpwemu y'amasengesho, ducecetse dutekereje imbere y'Imana. Nimba hariho umuntu yifuza gushikanira ubugingo bwiwe umwami, arashobora kubikora. Naho akenshi ijambo lisa nk'aho ari inkota ikarishe kandi rigaduhambarira, twebwe muri byo turumva umuhamagaro wuzuyemo urukundo w'umwami n'umukiza wacu mu majambo yiwe yose, kandi biciye mu majambo ya yiwe. Aratubwira ati nitwe bari kavugana natwe, nitwe bakeneye guhubura, keneye kudukosora, dukize, atubohore, akize mu mwe mu bugingo no mu mubiri, akeneye kutwamba igitsibo cy'ubuntu n'imbabazi. Mu gihe twunamitse imitwe tudufunze amaso, nashaka kubaza niba hari umuntu akeneye yuko tumwibuka mu masengesho. Gutyo rero nimuduze ibiganza, hanyuma mucyo mwongere mubimanure. Murakoze mwese. Rero twasome mu ijambo ry'intangamarara yuko tubwirizwa gusengera abantu bose. Ubu rero tubikore twese hamwe. Umwe wese niyugurure, arashobora kugurura akanwa kiwe agashimira umwami wacu. Dushaka twese hamwe tuzane ibyo byose byo gusengerwa imbere y'inyonga z'Imana yacu. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, bivuye mu mutima turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Ewe mwami, turasoma ibyanditswe muri Bibiliya, ibyabaye haheze imyaka myinshi. Mwami wo kwizigirwa, numpe kumenya ibibwirizwa gukosorwa, ibibwirizwa guhubugwa. Mana yo kwizigirwa, turaguragije igihugu cyacu, leta iriho mu gihugu cyacu, turaguhaye aba bantu bose bafite ibyo bajejwe, abategetsi. Ewe mwami, mana yanjye, nubahezagire. Data, waratubwiye ngo musenge, nicyo gituma turiko turabikora. Mwami wo kwizigirwa, nurongore ingingo zose zifatwa muri kino gihe kidasanzwe turimwo, kandi bitugora kwizera yuko uzobikora. Uzorongore ingingo zose zifatwa, zaba iza politike cyangwa ibindi, ku buryo ukugomba kwawe gukoreka muri byose. Turasenge na cyane cyane igihugu n'Abisirayeli. Mwami wo kwizigirwa, nubashyire ku kuboko kwawe ko kubarinda, kandi urongore ibintu byose nk'uko ugomba kwawe kuri, nk'uko biguhimbaye. Mwami wo kwizigirwa, turagushimiye ku byo wakoze muri no minsi iheze. Dukoraniye hamwe imbere y'inyonga zawe mu kwizera, turakwizeye kandi turizeye ijambo ryawe. Mwami, warazutse, uri muzima, kandi niba isi yose ivuga yuko wapfuye, wewe waratwishuriye kuri muzima. Kandi turagusavye mwami wo kwizigirwa ngo ubushobozi bwo kuzuka kwawe, ubushobozi bwawe bwo kuzuka kwawe bugaragare, ubushobozi bwawe bukiza, bukiza indwara, bubohora nibugaragare mwami. Nukore biciye muri mwemu wawe mu buryo buhambaye kurusha uko wigeze kubikora. Nuhagarike ibikogwa vizini mwemu zose kugira ngo mwemu wawe aganze hagati yacu, kandi ijambo ryawe libe itara rimurikira ibirenge byacu, maze kugomba kwawe gushore gushitswa, gushore gukogwa nkuko gukogwa mu ijuru no ku isi, kugira ngo dushobore kuguhimbara mana kwizigirwa washyize muri twebwe ukwizera, kukwizera wewe no kwizera ijambo ryawe. Nicyo gituma tugushimiye bivuye mu mutima mwami, turakuzaniye kandi kino kintu cyo gusengerwa mushiki wacu yazanye hano. Ewe mana, urashobora gukora ku mubiri wiwe, urashobora gukora ku birenge vyiwe, urashobora kumukiza. Turabigushimiye mana kwizigirwa. Ibintu bibi bintu bya gusa byanditswe muri Bibiliya, ahubwo bigaragare ubundi busha yuko uri wa wundi kutahinduka nuno munsi kutahindutse kandi gukora bya bintu nyine wakoze. Turabikwiteze ko mukiza wo kwizigirwa, numenyeshe ibyo ntegerezwa gukora. Ewe mana, nunkosore kandi ngorore mu buryo bwose bushoboka, kandi unkosore n'abantu bawe bose bari kubara guhimbaza, abo wacunguje amaraso, abo wagiriye ubuntu, abo wagiriye ubuntu, abo wacunguye, abo watoranije. Mana yo kwizigirwa, uraza bawe kandi abawe nabo barakuzi. Nuhezagire abo bose barashoboye kuba hano kuri umugoroba, nube hafi yabo, biyumve yuko twabibutse mu masengesho. Mwami urazi abagutakambira, abazanye ibyo gusengerwa imbere y'intebe yawe y'imbabazi. Mana yo kwizigirwa, nutwishure kuko tuje kuri wewe munsi y'amaraso y'icitwikiro cy'amaraso y'umwagazi w'intama. Turagushimiye kubw'ubucunguzi bwabereye i Golgota, turagushimiye kubw'utsindanishirizwa n'ukwizera muri wewe, turagushimiye kubwo kubabarirwa ibyaha byose n'amakosa yose, turagushimiye kubw'ubwo budashira ubwo waduhaye kubw'ubuntu bwawe. Mwami wo kwizigirwa, nukize ubugingo muri kino gihe cya nyuma, kandi uhishura ijambo ryawe n'ukugomba kwawe kuri abo bose wageneye kuzokwiheza ubwiza bwawe, kuzora ubwiza bwawe. Ntihabe umuntu n'umwe muri twebwe abantu batoye, uwo abantu bashyizeho nk'uko byageze kuri Sawuli, ntagire umuntu n'umwe aba yaraguhindukire bivuye ku bantu cyangwa ngo yinjizwe mu bwami bwawe. Mwami, dukeneye yuko aba ari wewe wongera abantu mu ishengero ryawe, kandi ntuhinde abo wikwegeye ko. Ntibikabe, turabigushimiye. Turi nyegu yawe ibihe bidashira, kuko atari abantu babikoze, ariko ni wowe waduhamagaye, ni wowe watugiriye ubuntu, wowe uhabwa guhimbazwa n'icyubahiro. Izina ryawe ryera kandi ryiza rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ni wowe Mana duhesheje icyubahiro, kandi ni wowe tuzaniye ishimwe no guhimbazwa mu izina ry'igiciro kandi ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.